Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 31/0 umwaka wa 2024. Njuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canka mwaramutse bivanye naho mudukurikira muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi mugira mushikirizwe na jewe Jean-Marie Ndabashinze nayo akaragizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugambwe Kodebu iragijyandadaye urababajwe n'ubukene bwugarije abanyagihugu n'ibijanye na demokrasi intwari bereye ngo byo byagiye kure nk'ukwezi ibyo bivugwa na Kefa n'ibiza rongoye uyo mugambwe asaba leta gutunganya inama rukokoma ihuza bose kugira ngo bicarire ibibazo byose byugarije igihugu kuko leta byayitaye kwa mazi. Imyidogo ni myinshi mu batoza ko ribakorera mu gisagara cha Bujumbura iruhande yuko batakironswa agashara kabo kuva mu kwezi kw'icumi n'udufaranga bahora bahabwa two gufungura baratubatse bongera bakwa n'ibikoresho bari basanzwe bakoresha. Abo bakozi bavuga ko abo basubiriye bifuza kugaruka muri ako kazi aribo bari inyuma y'ivyo bintu. Yuga gwagi mipaka Uburundi buhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda ryaragize inkurikizi mbi kubakenera impapuro zo kuja mu bihugu bitandukanye bidafise ubuserukizi mu Burundi ariko ufise ubuserukizi mu Rwanda. Abantu bavuga ko byahora bibohera kuja kubirondera mu gihugu cy'u Rwanda kuko hari hafi ariko ngubu babanza gucumukura. Mukanya tubabwira idonido ndasubiye kubaha ikazi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Reka dusubire tubaramutse ano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano. Amazina y'abasirikare 15 ni yamaze kumenyekana ko baguye mu ntambara zabereye mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Muri aba hakaba harimwo intwazangabo zitatu. Amakuru ava muri bamwe mu ndongozi za gisirikare akemeza yuko hari abapfuye n'ubu imyidondoro yabo itaramenyekana. Bonfils Niyongere.
Bamwe mu basirikare n'imiryango yabo bavuga ko batekewe n'ubwoba biturutse ku makuru bakura mu mbuga hwaniro zimwe zivuga ko abasirikare mu Burundi baguye muri Kongo ku bwinshi. Ikivyunyura akaba ari uko abasirikare bari mu ntara ya Kivu mu buraruko atana amatelefone bafise kugira ngo bashobore kuvugana n'imiryango yabo. Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe amazina yaba mu basirikare bamaze kumenya ko baguye muri izo ntambara akaba intwazangabo zitatu Major Andre Niragira n'abasirikare b'intwazangabo babiri Capitaine Pascal Ndizihiwe na Capitaine Ephrem Niragira. Ibisongerezi by'intwazangabo navyo nyene bimaze kumenyekana amazina ni bibiri ni Ajeda Major Alexis Gahitira akaba avuka ku mutumba Kanka muri commune Bisoro mu ntara ya Mwaro na Sergeant Prosper Ninazwe avuka ku mutumba Champazi muri commune Matongo y'intara ya Kayanza. Abandi basirikare bamaze kumenyekana ni Caporal Chef Jean-Marie Mandatanga avuka ku mutumba Gatsinga ni muri commune Ndava y'intara ya Mwaro. Charite Jemiro Mukiza avuka ku mutumba wa Mubuga muri commune Mbuye mu ntara ya Muramvya. Caporal Chef François Ndayiragije avuka ku mutumba Nyambuye muri commune Gitanga mu ntara ya Rutana. Caporal Chef Jacques Nyandwi avuka ku mutumba wa Gahongore muri commune ntara ya Bubanza. Caporal Chef Policarpe Nzisabira akaba avuka nawe ku mutumba wa Mboza ni muri commune Kanyonsha mu ntara ya Bujumbura benshi bitarirare na Premier Class Leonce Nibigira avuka ku mutumba Gitaramuka muri commune Mugamba mu ntara ya Bururi na Premier Class Desire Nduwimana avuka ku mutumba Gitaba muri commune ntara ya Rutana. Premier Classe Jean Marie Nsabimana avuka ku mutumba wa Runyonza muri komine ntara ya Kirundo hamwe na Premier Classe Cedric Nsengimana avuka ku mutumba Nyamugari muri komine Buhiga mu ntara ya Karuzi na Premier Classe Audace Nigombeye avuka ku mutumba Mburi muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo. Aya mazina y'abasirikare baguye muri izi ntambara bakavuga ko hari n'abandi basirikare imyidondoro yabo itaramenyekana kuko abasirikare batabonetse baca bavugwa nk'uko batazwi irengero ryabo. Mu gisirikare cy'u Burundi babandanya kwegeranya abandi basirikare bazoja gufasha mu ntara ya Kivu mu buraruko mu rwego rwa Tafoke. Hakaba hari abasirikare baraye bakuwe mu ikambi yo kumutukura bashika 600 ubu begeranijwe ku mudubugu ngo bazojanwe mu ntara ya Kivu yo mu buraruko gufasha abandi basirikare b'Abarundi batanzweyo basanzwe bafashanya n'abasirikare b'igihugu cya Congo imigwi bacuditse FDL na Wazalendo hamwe n'abasirikare bo mu rwego rwa SADC. Abasirikare b'Burundi bakaba mu gihugu cya Congo ku masezerano u Burundi na Congo basinyaniye nk'uko biherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023.
Arakoze Bonfils Niyongere. Tuve mu gisata cy'umutekano tuje mu gisata cya politike. Leta y'u Burundi ngo byarayinaniye gutora inyishu ku bibazo bihanze igihugu, uko niko umugambwe Kodebu iragijyandadaye ubibona. Uwo mugambwe ukababazwa n'uko abanyagihugu bandanya bugarijwe n'ubukene buzura inzara, nayo mu byerekeye demokarasi n'intwaro ibereye ngo bikaba biri kure nk'ukwezi mu gihugu. Umugambwe Kodebu iragijyandadaye ugasaba kuko ho binama rukokoma urikuyemwa abo bose begwa n'ikibazo c'iterambere atawukumiriwe kugira ngo bige icoko kugira ngo Burundi ntibugwe mu isanganya. Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu iragijyandadaye.
Twatanze akaroro ingene ifaranga ry'u Burundi ryateye agaciro aho mu myaka iheze kugira ngo uronke ibihumbi 10 by'amashilingi y'Amatanzaniya zagusaba kufisi ibihumbi 8 z'amafaranga y'Amarundi, uno munsi bikaba bigusaba kufisi ibihumbi 18 z'amafaranga y'Amarundi kugira ngo uronke amashilingi ibihumbi 10 z'amaganda zasaba kufisi 5 z'amafaranga y'Amarundi. Uyu munsi kabisa yuko ufise n'imiburiburi 1012 z'amafaranga y'Amarundi. Twafutse kwivyo bihugu bibiri kuko niho Abarundi bakunda kuza kurangurira ibintu bazana mu gihugu bikaca bishika bizinze. Ivyo bikaba uko kuko intwari ibereye igumi icumbagira dufatiye ku vyaha vyo kunyongeza no gusuza amatungo ya leta bidahanwa, eka ivya demokarasi vyovyo twegeje amatora tubona biguma bisubira inyuma. Ivyo rero biranadutangaza kuko hari utwigoro twakozwe ataco twashitseko. Ubwa mbere hariho ibi vy'ama CSRP ya mbere n'iya kabiri atanyishu vyazanye mu nyuma barazana ico bise programme national de développement kitararangira, naco nyene nta nyishu cazanye kigira gisubirizwe na vision umwaka w'2040 n'umwaka w'2060 nayo nyine tubona yuko ishobora kuba nk'izo bindi vyamaze kwiyumvirwa. Tukavuga tuti none z'ukuri koko guki kugira ngo Abarundi bogorore ko tubona ubutegetsi dufise uno munsi tumaranye imyaka atanyishu ifise ku bukene, atanyishu ifise ku vy'intwari ibereye na demokarasi bisanzwe bibuze hano mu gihugu cacu. Niho rero twe tubona yuko hakeneye kuba inama rukokoma ihuza Abarundi bose na cyane cyane abahinga abanyamigambwe n'abandi bakwirukanye by'igihugu kugira ngo dushireho ibyokorwa mu maguru masha mu mwanya wa hafi n'izusha kumara igihe kirekire, gutyo Burundi bugashobora kogorora. Iyo niyo nzira yonyine yoshobora gukura mu kaga igihugu hamwe leta ishize Abarundi hamwe ntigome kwigungana iby'igihugu bisanzoneka yuko bisa n'ivyayinaniye.
Yari Kefani Bizi arongoye umugambwe Kodebu iragijyandadaye. Baratwe udufaranga two gufungura ntibagihembwa, baratwe ibikoresho vy'akazi. Abo n'abatoza koro mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ibyo byose biva ko basubiriye atakindi barota atari ugusubizwa muri uwo murimo. Abo nabo guco bakora ngo batangira amaraporo abacafuza ari nayo yatumye ibyo ngingo zose zifatwa. Abakozi basaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kubagarukira ko Olivier Gakini.
Aho batoza ko libavuga ko bashitsweho n'itegeko rya Gervais Ndirakobuca agitwara ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bakaba bagenwe kugira basubirira abandi bari basanzwe bakora ico gikorwa. Abo bashasha rero bavuga ko bakoze imirimo yabo neza kugeza aho binjiza amafaranga menshi. Ibyo navyo bikaba bitanezerera abo basubiriye niho gutangura kubagwanya babitirira ko ari abo kwanda kugarika. Ibyo bikaba bimaze imyaka itatu bakavuga ko atanga amasezerano bigeze basinya, ariko bakavuga ko bagitangura ku kazi bashikiye kugashahara keza ariko ngo nako karagabanurwa kugeza aho bahembwa intica ntikize. Ubu bikaba bigeze aho basa n'abahagaritswe mu kazi no guhembwa uku kukaba kugira kuba ukwezi kwa kane badahembwa.
Ese no twashaka bamenyesha n'uko urugamba rwabo n'uburutse bandani bubageze ku rwego rwo gutwaka amakitansi kuvugisha sakerenzi ko ziratozwa. Nitumbe gituma nabashaka no kuduhemba, twe tubona ko ari izindi strategi nshasha bashaka gukoresha kugira ngo badukore mu kazi cyangwa twe twikuremo, ariko ntitwizaza kumushikiranganje intara hagati y'abarinzi.
Abo batoza kori bagasaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kubasubiza agatamana maze uburenganzira bwabo bukubahirizwa. Bakavuga ko batinya kubishikana hejuru kubera gutinya ko bohava bakurwa mu kazi kabo. Uruganda rwa Radio Inzamba rwabajije Jimmy Hatungimana rongo igisagara ca Bujumbura ico yishura kuri ico kibazo, acavuga ko abo batoza kori nibaba koko basize ingorane boja kumwitura kandi azobakira.
Tutandukire igisata kijanye n'ibidukikije tuje mu manuko b'igihugu mu ntara ya Makamba. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Makamba ya mbere iri ku mugwa mukuru wa komine Makamba begereye uruzi batabaza ko amazu yabashobora guhitanwa n'ikimanga kihegereye. Ico kimanga kikaba gituruka ku mazi yihaye inzira biturutse kuyubakwa ry'amabarabara asheshemwo amabuye arubakwa muri iyo quartier. Inkuru ya Eddie Claude nini natwe.
Abanyagihugu bo muri kafye ya Makamba ya mbere batabaza kubera ikimanga kiguma caguka gisugereje amazu yabo kuva ku ruzi Buyezi. Abo banyagihugu bakaba bafise impungenge ko abana babo bashobora kuhagirira impanuka hamwe atacokorwa.
Ico dusaba ko ahantu badukorera kuko tuhagirira ingorane cyane kandi biratubabaza kubera abana barahakinira kandi natwe tukaje tugira impuhwe z'uko abana barohava bagenda muri icyo kimanga bakahava bagirirayo n'isanganya. Rero icyo twasaba yuko badufasha aho hantu bakahakora kugira abana ntibazohagirira isanganya. Se babidufashije cyane, nibyo twasaba. Abana bahakinira n'abana benshi cyane kandi harimo n'ubwana buto turababaye cyane kubera hejuru y'icyo kimanga kuko aho hantu twebwe tukihashyika nta mazi yahaca. Amazi yahaca yari amazi makeyi cyane.
Makuru akavuga ko icyo kimanga cyatanguye kwibonekeza aho hatanguriye kubakwa muri iyo quartier amabarabara ashashemo amabuye n'ishyirahamwe Jetra. Ubu amazi yose yahora aca mu miserege itandukanye akaba yahuriye hamwe ashatangura kubomora inkombe z'uruzi ruca mu manuko bw'iyo quartier nk'uko uyu munyagihugu avyigana.
Icyo twashaka ni uko boraba ukungene bodutabariza uyu mufurege bazanye amazi ava ku Nyabaja ava mu Gitwa yose yaduhuye ko kubera kuko kuva tukihaja nta mazi yari ahari. Rero turatabaje kandi tubabaye badutabariza dutabarizwa n'imiryango yacu idutabariza ibwira abategetsi kuko baduhomoreye ko umenya ntituri abantu biba b'abanyagihugu nabo bazokenera ejo ibahashike barabe ukungene aho hantu ariko harabomagurika umuserege bubatse ntibingeze bawushikana hepfo mu Buyezi aha mazi aca baca bawurekera hagati. Ayo mazi aza n'umurindi mwinshi kuko neje n'abana barahatse gutwagwa na hirya yaje barahatse gutwagwa.
Mu kigo kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro Obuha mu ntara ya Makamba bavuga ko ico kimanga bakizi kandi ko bamaze kwandikira bijejwe ko vyihutirwa gukingira ayo mazu n'abanyagihugu. Abo mwishyirahamwe Jetra nari naryo ryatsindiye isoko ryo kubaka ayo mabarabara n'imiserege bavuga ko bari bahagaritse ibikorwa kubera imvura nyinshi.
Inzamba
mu gisata cy'imigenderanire inkurikizi zo kugara imbibe z'u Burundi buhara n'igihugu cy'u Rwanda ziguma zibonekeza mu bice bitandukanye. abandi bavuga yuko bakozwe ko niyo ngingo nabarondera impapuro z'uburenganzira bwo kuja mu bihugu bitandukanye bidafise ibiro by'abaserukira mu Burundi ariko bifise mu Rwanda mu gihe byahora biborohera kuja kubisinyisha mu gihugu cy'u Rwanda kuko ari hafi ubu ngo bari mu ngorane zikomeye cyane kuko batabona uko bogira kuko batemerewe kurengana imbibe z'u Burundi baje mu Rwanda inkuru tubaze Pierre Gahungu
nkuko tumaze iminsi tubivuga ingaruka zaturutse ku ngingo ya leta y'u Burundi yo kugara imipaka y'u Burundi ije mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zakoze ku batari bake abandi bidoga n'abandi baje mu bihugu byo hanze kumva zitandukanye nk'abanyeshuri baje kwiga hanze y'igihugu bavuga ko mu gihe ata ambasade z'ibyo bihugu ziba ziri mu Burundi bahora bikora ku ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda umvirize umwe muri abo
kwimigenda ni yatose kai igatuma mpaka y'ubwagwa hariho ibicanye impapuro z'inzira urazi ko ngaha mu Burundi hariho ibihugu bidafiseho ubuserukizi bwabyo ubuserukizi usanga buri mu gihugu cy'u Rwanda hariho rero baba bashaka gufata ingendo kuko bigasaba ko batla gusaba impapuro z'inzira mu ma ambasade cyangwa amakonsula ari mu gihugu cy'u Rwanda ubu rero ni ngorane cyane kuko bahise ngo baronke aho baca kubera icyo bikagwa imbibi dore nk'akarorero ndabise murumuna wanje yari yaronse buruse yo kuja kwiga muri Korea y'epfo aha yote kurondera impapuro mu ntango z'uko kwezi kubutsa ariko gushika ubu ntituba n'umwana ingene atoshika mu Rwanda kugira aronde izo mpapuro murazi ko hari n'ibibazo baza kubazwa bimwe bita ama interview ibyo byose rero gushika ubu ntitubona ingene umwana azoza atoshika mu icyo gihugu cy'u Rwanda kugira kandi rifite ngombwa bizomutuma ashika muri icyo gihugu
basaba izo leta zibiri kumvikana bagatorera inyishu ingorane bafitaniye hanyuma imipaka ikuguruka
turarushe rero no kubi ejo bituma twasaba ko ababijejwe abakuru b'iki gihugu cyacu kugira uko bashoboye kose kugira umupaka wukuruka n'ikindiranire isubire kuba ntambere abantu bishyire bizana kuko twebwe abanyagihugu bato bato ntitusanga turiko turakwa mu mpungiro hanyuma tugasaba abategetsi b'ibihugu byacu bicare basubire kuganira hanyuma batorere umuti urama byo bintu batumvikanaho
tubibutse ko leta y'u Burundi yugaye imipaka kuva ku igenekerezo rya 11 z'uku kwezi kwa mbere yagiriza u Rwanda gufasha umugwi w'abagwanyi bagwanya leta y'u Burundi utera u Burundi uva mu gihugu cya Congo ariko Rwanda rukaba ruvyamirira kure
arakoze Pierre Gahungu mu gisata kijanye no gutwara abantu n'ibintu barabara rikuru ry'igihugu nimero zitandatu muyinga Ngozi agace ka Kobero muyinga burihesha isana mu mbi igihugu kuko yuzuyemo binogo kandi iri mu bwinjiriro bw'u Burundi ibyo nabimenyeshwa n'umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane akaba yabivuze ku munsi wa mbere aho yari mu rugendo muri iyo ntara kwirabira urugero ibikorwa biterambere biriko birarangurirwa ko muri ico gice Dieudonné Dukundane akaba yihayangiro yo gusanura iryo barara mu kiringo kitarenze indwi zibiri n'inkuru ya Evrine Mukeshima
umupaka wa Kobero ku rubibi Burundi buhana n'igihugu kibanye ca Tanzania muri ro minsi muntu yeshura u Burundi ishusho nziza kuko ibarabara rivaho ku mupaka rishika ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga imeze nabi cyane ibyo nibishikirizwa n'umushikiranganje w'inyubako n'ibikoresho bya leta Dieudonné Dukundane uwo mushikiranganje akaba yivuze ku munsi wa mbere aho yari mu rugendo muri iyo ntara ariko arirabiraho ibikorwa by'iterambere biriko biraharangurirwa bigeze ibyo biruko mu gihe ku mupaka w'Ikobero haca ibidandazwa birenga 90% mu byinjira mu gihugu
umuntu yinjiye akabona ishusho arabona ko bakoraga hasi hari ibikorwa
Kiretse barabara ryo kuri uwo mupaka w'Ikobero mushikiranganje dukundana menyesha ko no kumugwa mukuru w'intara ya Muyinga yagiye gutunganywa kugira ngo koko habe ubwinjiriro bw'igihugu. Umushikiranganji dukundane akaba yemeje ko azokorwa ibishoboka kugira irangurwa ry'ibyo bikorwa ntiribangamire uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu cyangwa uruja n'uruza ngo rubangamire ibyo bikorwa.
Arakoze Evrine Mukeshimana. Ano makuru tuyasozerere mu gisata kijanye n'inkino z'umupira w'amaguru. Inkino z'igice cy'umunani gishira icyanyuma mu gikombe cya Afrika zaraye zirangiye. N'inkino zabereyemo ibitangaza byinshi. Ahani hii ugu cha Senegal na cho gifise icho gikombe cha kuwemwe na Cote d'Ivoire yashitse aho hantu bigoranye. Misiri nayo yara ihambi jivindi bihugu vya Abarabu mugukura meza muri iryo higanwa. Ibihugu byose byashitse mu gice cha kane gishiri cha nyuma mu nkino z'igikombe za Afrika giheruka na nakimwe ubu cyashitseyo. Alexandre Niyungeko.
Ibihugu munani bizokina igice cha kane gishiri cha nyuma ejo niho byose byamenyekana. Nyuma ya Angola, Nigeria, Cote d'Ivoire, Guinea, Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo na Cap Vert, ibihugu vya Mali na Afrika y'Epfo ejo ni ivyo vyaronse ubwo burenganzira. Mali yatsinze Burkina Faso ibitsindo bibiri kuri kimwe, nayo Afrika y'Epfo itsinda Maroc ibitsindo bibiri ku busa. Itaha rya Maroc yashitse mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe c'isi giheruka yatangaje benshi. Kanatsinda byatumye imirwi y'Abarabu yose itaha idashitse mu gice cya kane gishiri cya nyuma kandi yaharugwa mu mirwi ishobora gutwara icyo gikombe cyane cyane cyo gihugu cha Maroc. Ikindi cyatangaje abakunzi b'umupira w'amaguru kwabaye gutaha kwa Senegal ifise icyo gikombe ikuwemo na Cote d'Ivoire yashitse kuri iyo ntambwe bitayoroheye. Aha twonavuga n'igihugu cha Misiri kimaze gutwara icyo gikombe indwi zose nacyo nyene cyatashe gitsinzwe na Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo. Ibyo byose bikerekana ko ibihugu bigeze mu gice cya kane gishiri cya nyuma nka byose atawa biziga kuri iyo ntambwe kiretse igihugu cya Nigeria kizokina ku munsi wa gatanu na Angola. Uwo munsi nyene ibihugu bibiri atamahirwe byari bifise arivyo Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo na Guinea bizotahana mu mitwe. Ku munsi wa gatandatu naho Mali izohura na Cote d'Ivoire nayo Cap Vert kine na Afrika y'Epfo. Ibihugu vyakinye igice cya kane gishiri cya nyuma c'igikombe cya Afrika giheruka mu mwaka w'2022 arivyo Senegal, Misiri, Maroc, Burkina Faso, Guinea Equatorial, Gambia, Cameroun na Tunisia nta na kimwe ubucashitse kuri iyo ntambwe. Mu bihugu bisigaye muri iyo higanwa igihugu cya Nigeria kizohura na Angola nico gifise amahirwe menshi naho Cote d'Ivoire nayo nyene ikinira muhira iguma itangaza abantu. Ibihugu vya Angola na Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo nivyo bifise amahigwe make.
Arakoze Alexandre Niyungeko. Ni ngaha duciye dusozerera ano makuru yacu twariko turabashikiriza. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi naho ubutaha.